Murumva radio ijwi rya America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Uyu munsi ni kuwa gatanu, itariki ya 18 ukwezi kwa gatanu umwaka w'2018. Tugiye kubageza amakuru yo hirya no hino ku isi, nyuma yayo turajya mu biyaga bigari. Mu biyaga bigari twibanda ahanini kuri kamarampaka yo mu Burundi.
Iyo nta muganga uvanga uratsinze ni leta izo ibonye iti ibyo na negeranije abene gihugu bavuze bashaka byagenze neza na tegeranije neza leta izo shita mu gahimba.
Uyu ni umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi mu Burundi, General Evariste Ndayishimiye.
Ahantu nko muri za Mudinda ahantu bagiye baforose gutora bakoreshwe n'imbonerakure uburyo n'umukuru w'umutumba umwe yameze nk'ububyara.
Naho uyu ni umuyobozi w'urunani Amizero y'Abarundi Agaton Rwasa. Duhere rero ku makuru yo hirya no hino ku isi, mwayateguriwe kandi murayagezwaho na Alois Bigirimana.
Urakoze Thomas, ariko imbere yuko dutandukirayo hirya no hino dusimbire mu Rwanda. Radio Amazing Grace muri icyo gihugu cy'u Rwanda yaritwariye ejo ku munsi wa kane urwego rw'abamenyeshamakuru bigenzura muri sentare, isaba ko yokugururwa iby'agateganyo ikabandanya ikora. Asumta Kaboyi yarakurikiranye urwo rubanza.
Imbere y'urukiko uhagarariye Radio Amazing Grace yasabye umucamanza ku rukiko rwategeka ko iyi radio yafungurwa by'agateganyo. Uwunganira iyi radio yasobanuriye urukiko ko kuba iyi radio ifunzwe byayiteje igihombo. Umukirego cyatanzwe n'uhagarariye iyi radio yasabaga umucamanza gukuraho icyemezo cyafashwe na RURA gishingiye ku busabe bwa RMC cyo guhagarika iyi radio no kureba niba ingingo zashingiweho zihagarika radio zarakurikije amategeko agenga umwuga w'itangazamakuru mu Rwanda. Uyu munyamategeko yanasabaga ko iki cyemezo cyafashwe na RURA gishingiye ku busabe bwa RMC cyakurwaho by'agateganyo mu gihe urubanza rw'iremezo rutaraburanishwa. Radio Amazing Grace ivuga ko ikurikirana RMC mu nkiko kuko ariyo yahaye RURA amakuru y'ibinyoma yatumye RURA ifunga iyi radio. Ubwo rwireguraga mu rukiko, urwego rw'abanyamakuru bigenzura RMC ruvuga ko Radio Amazing Grace byivuga bidafite ishingiro. RMC ivuga ko icyemezo cyo guhagarika iyi radio kitafashwe nayo ahubwo cyafashwe na RURA. Umunyamategeko wa RMC agasobanura ko RURA ihari atabona impamvu RMC ari yibazwa ibyemezo byafashwe n'urundi rwego. RMC yasabye Radio Amazing Grace ko yatanga indishyi z'akababaro zibonye na miliyoni 5 amafaranga y'u Rwanda kuko yayishoye mu manza ndetse n'igihembo cy'avoka. Iyi radio izwi mu Kinyarwanda nk'ubuntu butangaje yagiye ku gitutu gikomeye ubwo mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka yumvikanye umupasiteri n'ibikora Nikola wayivugiyeho amagambo yigisha ko umugore ari umuntu mubi. Iyi mvugo yaje kwamaganwa n'amashyirahamwe arengera abagore mu Rwanda ndetse atanga ikirego ku rwego rw'abanyamakuru bigenzura. Iyi radio yaje gufatirwa umwanzuro n'urwego ngenzuramikorere RURA gusaba ko radio yasaba imbabazi abanyarwanda mu gihe kitarenze amasaha 12 uhereye igihe icyemezo cyafatiwe ubuyobozi kandi bugafunga radio mu gihe cy'ukwezi kumwe bukanishyura amande ya miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Umunyamerika Pasteur Shofar ari we nyiri iyi radio ntigeze akora ibyo yasabwaga na RURA kuko yayivugiraga ubwe ko asanga RURA yaramuhatiye gusaba imbabazi kandi atabona impamvu yabyo. Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika, i Kigali.
Nayo muri Kongo, ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS ritangaza ko indwara ya Ebola yatandukiriye igisagara cya Mbandaka inyuma yahitanye abagera kuri 17 kuri 27 bagaragaje ibimenyetso byayo mu karere ka Bikoro kari mu ntara ya Equateur haraheze iminsi. OMS yavuze ko ifise amakenga yuko Ebola ishobora kunyuka gusumba muri iki gihe muri Congo. Igisagara cya Mbandaka cyatandukiriwe na Ebola kiri mu ntara ya Equateur iherereye mu buraruko bushyira uburengero bwa Congo, kibamwe abo bantu barenga umuriyoni umwe. Umusirikare umwe yamuka muri Mauritania wo mu nteko za MONUSCO muri Centrafrica yarishwe, abandi 8 barakomereka ejo ku munsi wa kane mu gitero cyakozwe n'abarwanyi baba anti-Baraka ku miduga yabo. Ibyo byatangajwe n'igisirikare cya Mauritania. Muri icyo gitero abarwanyi baba anti-Baraka baratakaje babo 40. aho ari i New York umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ni Antonio Guterres yaraneguye ico gitero asaba abategetsi ba Centrafrica gutohoza kuri ibyo bitero ku basirikare ba ONU no kurengutsa imbere y'intahe abazokwagirwa n'ubwo bwicanyi abaye umusirikare agira gatatu wa ONU yiciwe muri Centrafrica kuva mu ntango z'uyu mwaka. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko igihugu cya Korea ya Ruguru gishobora gutunga cyane kandi yemera ko umuryango wa Perezida Kim Jong-un uzokingirwa ugumizwe ku butegetsi mu gihe wo kwemera kuvavanura n'umugambi wo guhingura ibirwanisho bya nucléaire. Mu gihe Kim Jong-un atokwemera ivyo, Trump agabisha Korea ya Ruguru ko gishobora kuzosamburwa. Perezida Trump yabitangaje ejo ku munsi wa kane. Trump yavuze ko imyiteguro y'ibiganiro hagati y'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Korea ya Ruguru bitekanijwe kuwa 12 ukwezi kwa gatandatu kuza ibandanya uko vyamwe, naho ku ruhande rwa Korea ya Ruguru habandanya haba amakenga kuri ivyo biganiro. N'abategetsi ba Pakistani batangaje ko inzego z'umutekano zakurikiranye zongera zirica Salman Badeni, n'umutegetsi akomeye mu bya gisirikare w'umuhari wa Leta ya Kisilamu, yaramaze igihe aronderwa yagirizwa kuba yarishe inkehwa z'abayisilamu bo mu bwoko bw'abashiite zirenga ijana hamwe n'abapolisi. Icyo gitero cyabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu cyabereye mu manuka ubushira uburengero bw'intara ya Baruchistani. Cishaba abiyahuzi babiri b'Abanyafuganistani. Abategetsi bajejwe umutekano barafashe uwo igisirikare cise ko akora iterabwoba rikomeye.
Aya yari amakuru yo hirya no hino ku isi. Muracyumva Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mudusange no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com no kuri Facebook VOA Radio yacu, naho murahasanga amakuru n'ibiganiro byacu. Kamaramaka ku itegeko nshinga rishya mu Burundi ejo kuwa kane. Abanywanyi b'urunani Amizero y'Abarundi bagize ingorane mu ntara ya Muramvya. Umunyamakuru wacu Diane Ndonse yariyo araduha ibindi bisobanuro.
Ibiro by'itora bitari bike ijwi rya Amerika ryashoboye gushikako mu makomine y'intara ya Muramvya byatanguye ku masaha ategekanijwe, ariko haraho batanguye bateba. Uku gucegwa kwavuye ku mvo zitandukanye ngo ku biro by'itora biri ku mugwa mukuru w'intara ku ishure rya Muramvya ya mbere batanguye igihe c'isaha imwe bipfuye ku irangira itari bwaboneke. Ku biro by'itora by'ishure shingiro rya Karambi naho batanguye igihe c'isaha 12 z'agatondo zitegekanijwe ko amatora atangura zirenga iminota 15. Ariko rero abanyagihugu bari bazindutse cyane basitana ku mirongo. Uyu mutamakazi yabaye uwa mbere mu gutora avuga ko yari yabyutse igihe c'isaha 9 z'ijoro anahurirana n'abasuma baje kumwiba.
Urumva jewe nabyutse saa 9, hanyuma rero ndakaraba ndoga ndambara nicaye ku gitanda, rero nyumva ibintu biriko biranyagaza hejuru kunzu. Rero ndabyuka mbyutse nca mpamagara uwo tubana ari nyuma gucya, ntireyo ntibyo bintu binyagaza ku mabati n'ibiki ngo ikaje gutiro ryanesheje ngo ntavyonze cyane ngurura idirisha ryaho ndyama zamana ari umuntu avundurutseyo arirutse ntiryo acara arenga mu ibarabara nca ndakoroka rero nca mpamagara ababanye ntingo tugende regaburake ya mbwa basuba jeho bandaye ndahejeje gutora rero ndatashe.
Hari n'abandi batashimye kuzinduka batanguriye ku mirimo yabo ya misi yose. Uyu twamusanze afyatura amatafari muri komine ya Kiganda.
Nazindutse ngaha kugira ngo mbanze nkore gato nsange abantu bagabanutse.
Bamwe mu banyagihugu basa naho batatahura neza icyo bariko baratora. Aba ni bamwe mu bo twasanze ku biro by'itora byo ku mutumba wa Nyarunazi muri komine ya Rutegama y'intara ya Muramvya nyene.
Twacyo guhinyanyura ibwirizwa shingiro kugira umunyagihugu nyene yishire yizane atakuvuga ngo nzeye uburaho n'umuramuko hakurya y'amazi mu bindi bihugu
kuko urabona ko batoye rya mbere hama hariho ngo utarinze guhinyanyurwa muri iri naryo urumva kwari kugira rero turitore hama ibyo bihinyanyurwa bize biheze bikogwa
none ibyahinyanyuwe ni bike
reka turabyuba mu gatwege ntitubimenye mugabo urumva ngo harimo akantu kahinyanyuwe gatuma gasumba irya mbere
nuko gusa twagabwa n'abanyamahanga ubonaho dushaka kwikukira twebwe nyene ubwacu turonye demokarasi nyakuri
uyu mutamaga hungu aroni asanzwe ari umurimyi mworozi wewe atahura ko amatora y'ihinyanyurwa gibwirizwa shingiro azotuma abasuma badasubira kubiba
ihinyanyurwa gibwirizwa shingiro niba dushoboye gutunda mu isoko byumvikane yuko badushora mu mwidegembyo tangorane nk'umuntu arimo nk'utuntu hama no kuvuga sanga nkabicero baturayemwo ubwatsi cyangwa yatera umurima w'ibijumbu ukaja kuraramwo nkizo zose urumba ni ngorane urabona urumva nk'ibyo itumaze gutora iyo hinyanyurwa gibwirizwa shingiro nibaza yuko ibyo bintu byose urumva bizotororoka nabikaje mu ngiro hama no kuvuga abategetsi bakabira nyene bo bihinyanyura
uretse abakozi b'umugwi ujejwe gutunganya amatora mu gihugu Seni bari ku biro vy'amatora hari n'abarorerezi bo mu migambwe nk'abo mu Runani Amizero y'Abarundi abo mu mugambwe wa Iprona ariko ahanini bari bagizwe nabo mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD FDD wakwirikiranye igikorwa cyo gutora ku ruhande rw'Urunani Amizero y'Abarundi rurongowe na Agatongwasa avuga ko nko muri zone Bugarama yo muri komine Muramvya atamurorerezi wabo numwe yashoboye gukurikirana amatora ku biro vy'itora nkuko byari bitegekanijwe iruhande y'ibi uyarahagarariye amatora ku ruhande rw'Amizero y'Abarundi yatoye oya avuga ko hari abanywanyi babo bashika batandatu bafungiwe ku gasho k'igipolisi kari ku mugwa mukuru w'intara
nkuvuga nko muri Kiganda hafunzwe uwitwa Eric yari muri bureau de vote abarafunga no witwa Isai hariyo nabandi bo bapfunzwe tumaze kumva shika batandatu abo ndabavuze kuko naciye nigira kuri birigade bapfungiwe turavugana na commissaire PJ tuti none abantu bapfunzwe gute barambira yuko uwitwa Eric yazanywe jo mwijoro ndabaze wo bayamubwiye dossier barambira ko ta dossier yiwe bafise twaciye tuvugana na procureur ndabimusiguriye yumvise yuko menga ho barimo amakosa yacyanyemerera yuko ampa isahimwe avuye imbuye acaza kuraba iyo dossier kugira abantu bari basanzwe baza guhagararira amatora kumbure bagende naho batoba yagariye kuva mu gitondo baze gufasha mu guharura
aha rero nitwashobye kuronka amakuru kubijanye n'iri hagarikwa ry'ababo mu Runani Amizero y'Abarundi ku ruhande rw'urongoye umugujejwe amatora mu ntara ya Muramvya Chantal Masambya yatubwiye ko atarekuriwe gutanga amakuru ku ijwi rya Amerika kubw'ivyo kandi nitwashobye kumenya uko igikorwa cabandanije cyo guharura ivyavuye mu matora mu ntara ya Muramvya Diane Ndonse ijwi rya Amerika
Juti bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe iyo mirongo yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave. Guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 7325 ibihumbi 9685 ibihumbi 9815 ndetse n'ibihumbi 11995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo y'ibihumbi 13630 ibihumbi 15460 ibihumbi 15675 n'ibihumbi 12530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 640 ibihumbi 9470 igihumbi n'ijana na 70 ndetse n'ibihumbi 13630 ni ijwi rya Amerika ku mirongo migufi ya shortwave tukaba tuboneyeho no kubashimira uburyo mwitabira ibiganiro byacu radio ijwi rya Amerika radio ya
Abarundi rero batoye itegeko nshinga rishya ejo kuwa kane muri Kamarampaka. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi General Evariste Ndayishimiye yishimiye uko itora ryagenze, yaganiriye na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Ikintu cyambere kinezereje ni uko ayo matora yabaye hari amahoro n'umutekano muri iki gihugu cyacu. Abantu bose bari bari mu ituze bamerewe neza. Hanyuma biranezereye cyane kubona Abarundi basidukaye n'iyonka. N'ubwa mbere ngira ngo mu gihugu cy'Uburundi haza gutora abantu benshi babaho nk'uko twabibonye, kandi bakazinduka byerekanisha akajyaho. Hanyuma rero biranezereye kubona Abarundi bamaze kumenya demokarasi, bakamenya yuko bafise nk'itegeko, ni kuko ni obligation ituma umunyagihugu wese atora, kugira ngo kuko bavuga bati umwenegihugu wese ategerezwa kugira icyo akoze, kugira uruhara mu gutsimbataza demokarasi mu gihugu. Umbare kuza babaje gutsimbataza. Hanyuma rero hari n'ikindi, abenegihugu nabo barafise n'uburenganzira bwo gutanga icyimbiro cyabo, bakerekana aho bahagaze ku kibazo icyo ari cyo cyose. Rero kubona baje bakaronka kwishyura no kwigana mu mahoro atamusunikano, abantu bose ukabona ko bafite ishyaka ryo kwerekana aho bahagaze, ni byiza cyane. Rero twe twanezerewe n'aya matora, byerekana yuko ibwiriza shingiro rishasha ritowe. Bizaba ari ibintu byiza cyane kuko abenegihugu bazohabo nyene bayiboneye yuko aribo bagishyiriyeho, atamunyamahanga arimwo, atamunye politiki arimwo, aribo nyene bazikoreye.
Mwihweje ukuntu iryo tora ryagenze, murafite kizero ko abanyagihugu baza gutora ego kuri iryo bwirizwa shingiro rihinyanywe?
Jewe ndabiravye nkaraba imigambwe yagiye kuvuga ati batore ego, ni imigambwe myinshi cyane irenga 20. Nkaraba ingene abenegihugu bari banezerewe, ubona ko bafise n'ishaka ryo kubijyamo, birekana ko bashaka kwishyura inyishu leta, kandi inyishu atari mbi, kuko iyo yaba hari inyishu mbi ni uko bari kugenda bijiriwe. Mugabo asanga bose bamezerewe cyane, ku buryo rero twibaza yuko kuko iyo nyishu si imigambwe, ni inyishu baha leta ego cyane oya. Iyo nta muganga uvanga uratsinze, ni leta izo ibonye iti ibyo negeranije abenegihugu bavuze bashaka byagenze neza, nabyegeranije neza leta izoshica mu gahimbare. Ni ibintu bihimbaye ku buryo umuntu wese arabona yuko abenegihugu babishashaye, bashaka kubona ibwirizwa shingiro rishasha.
Bakurikiranye ayo matora cyane cyane bahurikiye mu migambo itavuga rumwe na leta, aho navuga cyane cyane nka urunani rw'amizero y'Abarundi, bavuga ko igikorwa cyo kwiyamamaza cyabayemo amahinyu menshi cyane rwose, gutera ubwoba eka no gupfunga abafise umugambi gutora oya, eka icyo gikorwa ngo kiba cyabandanije cyo guburabuza abo mu mizero mu munsi aho muhavuga kwiki.
Ibyo nibo babizi, mugabo icyo tuzi ni igikorwa cyo kwiyamamaza bari bafite uburenganzira bwose, kiretse ko twabona yuko bobo baragiye barakubita n'abantu. Turazi yuko bamenye n'imiduga bari mu barabara, batwara inkoni bakubita babonye ku ibarabara kugira ngo barondere ingene basomborotse. Ariko abenegihugu bahe n'abanye babyifatamo neza, ku buryo ibyo gusomborotsanya bose bavuga bati turibungenze ngaho mudusomborotsa tukaba tubahunga. N'abantu bakora nk'ibyihebe bababaje n'uko inyishu yabo itabonetse. Mugabo muri demokarasi niko bimeze, bavuge bati demokarasi ko twarose uburenganzira, barose uburenganzira bwo kwiyamamaza, baronka uburenganzira bwo gutora. Ivyo rero vyose ntibaza yuko nta demokarasi yo birutiyo. Mugabo bo nuko n'abantu usanga bakorana kenshi nabo bakoroni bashaka ko Burundi buzokwama butagira ijambo, abenegihugu batagira ijambo, ijambo ryabo rica mu banyepolitiki. Mugabo ntibaza ko ivyo bihe twamaze kubirengana, nabo babinezererwa kuko ni byiza cyane ntibaba bashaka demokarasi.
General Evariste Ndayishimiye, umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Murakoze namwe.
Ijwi ry'Amerika, amakuru mu munota umwe. Ni amakuru ya video kuri telefoni igendanwa.
Nayabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656, wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefoni yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, na handi wa yakura uretse ku Ijwi ry'Amerika.
Frederic Nkundikije yaganiriye kandi n'umukuru w'urunani Amizero y'Abarundi Agaton Rwasa. Agaton Rwasa avuga ko itora rya kamarampaka ry'ejo ryagenze nabi ngo kuko abanywanyi biwe baburabujwe.
Kwa ntabwo cyagenze neza nk'uko abantu bavyipfuza kubera yuko hirya no hino hari iterabwoba gupfunga abamandateri, gupfunga batoye kubera ngo batoye oya, gutegeka abantu gutora ego babifashije umuntu cyane cyane n'imbondera kure, hanyuma no kwirukana abantu ngo ntibarabe ingene baharura ibyo nota karorero mu Kirombwe muri Kanyosha, n'ahandi abamandateri bose birukanywe nko muri za Ruziba, n'ahandi bagiye babirukana ku minota wa nyuma kugira ngo ntibaje gucungera nko muri komine Kiremba byarashitse abashika batane byo barabakuramo ku munota wa nyuma. Urumva rero harimo ibintu by'amahenyu byinshi cyane.
Abantu batotejwe mwafasha amazina yabo, mwamwashikirije amazina yabo abategetsi bajejwe gutunganya amatora n'abandi bategetsi bajejwe kugenduza ukuntu amatora agenda.
Ega ingorane nuko naho bishikiriza ataco babikorako no guhakarorero. Ejo namenye yuko mukayanza bafasha abantu ngo kandi aho bafatwa n'imbonera kurega barabapfunga ngo bafatanye amatoroshi. Mu Burundi itoroshi si infraction kandi no mu isi yose itoroshi kuyitunga n'ikintu gisanzwe. Mugabo aho babigize kubera iki? Kubera yuko kuva bamaze kubona liste y'abamandateri bacu ngo ku mabiro do vote yose twagomba kuba dufite kw'abantu bashyizeho ngira ngo umugambi wo kurondera ukuntu batwirukana ku buryo bake batangira kugira uruhigi, bamwe bakubitwa abandi babapfunga abandi bagira gute. Urumva nk'ejo kuvuga ngo abantu bafatanye itoroshi, none itoroshi ni icyaha? Tunga itoroshi twebwe itoroshi twaraze guze mu guteganya yuko bishitse igikorwa kikababwije abantu nibabure umuco kugira ngo babandanye gukora ibyo bwiza gukora. Uyu munsi kucavuga rongo ningo nikosa abantu kababuza uburenganzira bwabo kabapfunga. Urumva yuko ari ibintu bitera amakenga, hanyuma ahantu nko muri za Muzinda ahantu bagiye baforose gutora bakoreshwe n'imbonera kure kuburyo n'umukuru mutumba umwe yameze nk'uvyanga abo bari kumwe bavuga ati uyu muntu ntawe uziko atomara iyi prosesi z'amahoro. None rero ni kibazo abo bavuga bo muri serini wanashaka nabo nyene nta no kubitura no gutuna ni nko gutumwanya. Ejo bundi barashizeho akagwe k'abantu bita ngo Namizero ngo yigisha ego, baragenda bagira ikiganiro n'abamenyesha makuru muri Novotel no muri source dinil plus warandikiye seni. Umuvugizi wa seni yavuze ngo ego ngo Amizero ngo turazi ko gwari gwasayi yayiyandikishi ngo mugamo ngo hari amakuru menshi. Ayo makuru menshi avuka gute avuka ryari? Iyo byose urumva ariko hari umukino urimo
hari abahora mu Mizero bayavuyemo gasubira mu migambwe yabo ya kera. Ivyo nivyo
bangahe wo tuzi ni umwe mugabo nabo urumva ntibagiye mu migambwe bagiye kuja gukorera CNDD-FDD tout simplement.
Hari bavuga ko ibirego bishikizwa na Mizero biba vyabaye koko, ariko bakavuga ko ari ibintu bitakogwa ahantu hose ari nkuko bitamwe mu Faransa amaka isolé aho mu bavuga kwiye.
Oya none wagira ngo bavuge gute ko babazi ko ariko babipanze kandi ko bavuze gukingiranira ikibaba? Uwo nuwo reka ibya Mizero nta yandi nta zindi situation usanga abantu baragiriwe nabi bakamererwa nabi n'amakomisiyo d'enquête agatangura mugabo ntibyegere bya gute. Umuco rero wo kudahana, umuco wo gukingira ikibaba ni ngeso n'ingendo y'ubu butegetsi kubwashika gutwara kwa muri 2005 gushika no muntu.
Ibyo
rimbonera kuri zikora ku mugaragaro zirenga amategeko babona ntagire n'umwavuga ni kigaragaza yuko ari umugambi wabagiye. Urumva rero nta wimenye ikibyimbe.
Ivyashikiye abanywanyi ba Mizero baburabujwe n'abandi bakorewe iterabwoba birashaka gutuma ivyavuye muri ayo matora bihinduka nk'ibiharuro bihinduka.
Birahinduka nyene, none utoje abantu nk'igihumbi ukabatoza ibyo batashaka gutora ntiwumva yuko hari ikintu kibuza guhinduka nyene.
Agaton Rwasa umukuru urunani Amizero y'Abarundi, murakoze cyane gose ku kanya mwaduhaye.
Murakoze namwe.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi ry'Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mkitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Oye muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa, nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Abarundi baba mu mahanga nabo bagombaga gutora ejo muri kamarampaka y'itegeko nshinga rishya ry'igihugu cyabo. Mugenzi wacu Edi Rwema aratunyuriramo uko byagenze mu bihugu bimwe na bimwe.
Usibye abarundi batoreye mu gihugu, hirya no hino mu bihugu bitandukanye Uburundi bufitemo ambasade, naho habaye igikorwa cy'itora. Mu bihugu nka Kenya iryo tora ryaritabiriwe, ariko benshi mu bari baje gutora ntibyabakundiye ko basabwaga kuba bariyandikishirije mu murwa mukuru Nairobi. Arusha mu gihugu cya Tanzania naho itora ryarabaye. Amakuru dukesha umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri icyo gihugu avuga ko zimwe mu mpunzi zahungiye muri icyo gihugu, dore ko Tanzania icumbikiye abarenga 200,000, zitishimiye ko iryo tora ryabaye amahoro ataragaruka mu gihugu cyabo ngo nabo barigiremo uruhare. Andi makuru atugeraho ajyanye n'amatora ku Barundi baba mu mahanga nuko igihugu cya Canada cyangiye ambasade y'u Burundi gufungura ibiro by'itora mu mazu ikoreramo mu mujyi wa Ottawa nk'uko yari yabisabye. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Canada yabimenyesheje ambasade y'u Burundi mu ibaruwa yayandikiye ku itariki ya 14 y'uku kwezi. Navuganye n'umwe mu bakozi ba ambasade y'u Burundi mu mujyi wa Ottawa utifuje ko tumuvuga, anyemera ko nta matora koko yabaye aho muri ambasade y'u Burundi. Ku rubuga rwa Twitter, umuvugizi wa leta y'u Burundi Filippo Nzobonariba yaba yavuze ko leta ya Canada itubahirije amategeko mpuzamahanga mu gufata icyemezo yafashe. Ariko bamwe mu Barundi batuye muri Canada bo bakavuga ko icyo cyemezo ahubwo kigamije gusaba leta y'u Burundi kubahiriza amategeko n'uburenganzira bwa muntu. Andre Dunduri ayoboye rimwe mu mashyirahamwe y'Abarundi batuye muri Canada, mu kiganiro kigufi twagiranye yavuze ko atari ubwa mbere Canada ifata icyemezo nk'icyo.
Mu 2015 mu matora aheruka muri kino gihugu ntayabereyeho, kubera yuko bari bamaze kuvuga yuko ayo matora ahengamye, ariko araba kugahato n'agahotoro, harimwo ibintu bidatumbereye biboneka bigaragara bidahumuriza ku byerekeye demokarasi, ari naho bafashe ingingo yuko ayo matora atabera ngaho. Ivyo rero byerekana yuko Canada ari igihugu giteza imbere ibintu by'agateka kazi na muntu kandi kitemera ibihugu bihonyanga amategeko n'agateka kazi na muntu, ni ukuvuga ko si ryambere bibaye.
Hari abavuga ko hari amashyirahamwe y'Abarundi yabigizemo uruhare mu gusaba leta ya Canada gufata icyemezo yafashe cyo kutemerera u Burundi gukoresha amatora ku butaka bwa Canada.
Ibyo birumvikana cyane kuko Canada ntiyomenya ibyo biriko birabera i Burundi, ikaronse ababivuga n'uko amashyirahamwe y'Abarundi bari ngaha bagumye basemerera kugira ngo berekane yuko mu Burundi ibintu biriko birononekara, agateka kazi na muntu kayo karahonyangwa, demokarasi iriko irasubira inyuma, amasezerano y'Arusha ariko arahonyangwa, hanyuma bakabyitaho nabo bakarondera n'inkuru zabo bagatohoza bakabona ko ari byo koko, hamagaheza bagafata ingingo.
Ku mbuga nkoranyambaga zirimo Twitter, umuvugizi wa guverinoma y'u Burundi yagaragaje ko niba koko Canada yarafashe icyo cyemezo ishobora kuba yarishe amategeko mpuzamahanga ajyanye n'uko ibihugu bibanye. Ubwo mwebwe namwe ntimwaba mwaragize uruhare mu guhungabanya ayo mategeko leta y'u Burundi ivuga?
Ega aya mategeko mpuzamakungu na cyane cyane ahubwo niyo ariko nicyo leta ya Canada yifuza ko akurikizwa, kuko urabona nkanye amasezerano y'Arusha ariko arahonyangwa yari yatewe ingufu, yari yashigikiwe n'isi yose n'amakungu. Ibi bintu byo kuva mu sentare mpuzamakungu birerekana neza ahubwo ko leta y'u Burundi ariko iriko yanyurana n'amategeko mpuzamahanga.
Bwana Dunduri ni umuyobozi wa rimwe mu mashyirahamwe y'Abarundi akorera mu gihugu cya Canada, tuvuganye uri mu mujyi wa Ottawa. Ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Iyi mwumva rero ni Radio Ijwi ry'Amerika. Amakuru twari twabateguriye naha abaye ahumurije, ariko ntimujye kure kubera ko ibiganiro birakomeza. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.